Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Dabahaye mwiriwe mwe mwese muteza amatwi hadio Nzamba agateka kawe kaze muri ano makuru yo kuri no wa gatatu igenekezo rya 9 muharane mudukundire tuyahere kuri zingingo nkurunkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahagaritse amasezerano Burundi bufitaniye n'ishyirahamwe Burundi Musongati Mining ryari rijeje gucukura ubutare I Musongati mu ntara ya Rutana. Iryo shyirahamwe ryagirizwa kutubahiriza amasezerano ryagiraniye na Leta y'u Burundi. Abakenyezi bashika 150 nabo nibo bishwe kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2020 buri mucegeranyo cyashyizwe ahabona n'ishyirahamwe iteka aho risaba ko ubwo bubisha umukuru w'igihugu byo guhagurukira. Ikigo kijejwe kugenzura uko ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi kuva no munsi kiramutwa Vestine na Himana mu ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru UBG rimenyesha ko atacu bamwiteze ko toza gikingira umwuga wo kumenyesha amakuru sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze hano makuru tu yahere mu gisata cy'ubutunzi amasezerano ya leta anicera hamwe BMM yimanikere y'umusongati yari isunze itegeko rigenga ubutare bw'u Burundi nayo aherutse guhagarikwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Amakuru dukura mu batwara mu mwaka 2014 igihe ayo masezerano yaterwa ku mukono havuga ko yatomora neza uruhara rwa sosiyete ariko ngo nta ntambwe yigeze iterwa n'impande zibiri zerwa n'ayo masezerano. Ninkuru tubaza Beni Axela Kan.
Ibijyanye n'amasezerano yo kwimba ubutare bwa Nikeri Musongati byatangiye kuvugwa mu mwaka 2014 mu gihe Petero Nkunze ariko yegera mu mpera z'ikiringo ciwe kigira kabiri. Isosiyete nshasha ariyo Burundi Musongati Mining niyo yahawe iryo soko kugira izocukura ubwo butare mu kiringo kingana n'imyaka 25 bibaye ngombwa leta iyongera ikindi kiringo cy'imyaka 10 nk'uko byari mu masezerano yemezwa ico gihe n'umushikiranganje ajejwe umuyagankuba ubutare n'agataka kome Manirakiza. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru muri ruheshi wo mwaka yavuga ko leta ifite imitahe igera ku bice 15%, iryo shyirahamwe naryo rikagira ibice 85%. Ayo masezerano yasaba uwayatsindiye isoko ko mu ntango azokwihutira ibikorwa byo gutanga umuzibukiro ku banyagihugu bakeneye kwimugwa kugira bave mu matongo ari mu bwo butare bugiye gucukurwa. Amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo mu Rutana avuga ko ico gikorwa bacumva ko kiri mu mugambi wa leta n'ubu atakirakorwa haraciye imyaka 8. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu riherutse guhagarika ayo masezerano ntibavuga imvo zoba zatumye iyo ngingo ifatwa. Ico bikoze leta ya Evariste Ndayishimiye yari imaze kwerekana ibicishije ku mushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ko atacizera igifitiye iryo shyirahamwe Burundi Musongati Mining. Amakuru ava mu bategetsi batwara ico gihe ayo masezerano yategwa ku mukono avuga ko itegeko rigenga ubutare naho risa n'iritomoye ubwaryo ico gisata cyo kirangwamwo igiturire ku rugero rwo hejuru. Mu kiganiro Javier Rufyikiri yahaye ikinyamakuru Iwacu yishura kuri ico kibazo c'amasezerano ya leta n'ishyirahamwe BMM uwo yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yavuze ko naho ari we yaraje ruisata c'ubutunzi amasezerano yo yakoregwa mu biro by'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo shyirahamwe BMM ngo ryoba kandi ryarafasha mu kuronsa indege umukuru w'igihugu w'ico gihe imurerura mu ngendo yakora ibitari mu masezerano ryari ryagiranye na leta. Ibijanye n'aya masezerano uwo yahoze arongoye igisata c'ubutunzi muri leta ya Petero Nkurunziza yavuze ko amasezerano yari yisunze amategeko code minier mu Gifaransa ukutayubahiriza bigashobora gutuma imanza zisutama hagati ya leta y'u Burundi n'iyo sosiyete y'abanyamahanga iherutse kwakwa uruhusha rwo gucukurwa ubutare bwa Nikeri Musongati mu ntara ya Rutana.
Arakoze Beni Axela Kana. Abarimyi bo mu ntara ya Kayanza na Karuzi baridogera ku mwaka w'abarimyi wagiye bataronkejwe ifumbire barihiye amafaranga. Isango ryari ryatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ko mu minsi 10 izuba yabonetse bararindiriye amasahera mu nzira basaba kumenyeshwa aho ingorane zabereye ngo ntibame bahabwa isango ridashika. Ni inkuru twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Abarimyi bo mu ntara ya Karuzi bavuga ko igihe cy'irima cyabajanye kuko ifumbire basabye atari yo baronse. Kuba iyo fumbire itaraboneka bafise ubwoba ko bazohava batera ibyo batazoheza ngo bimbure.
Nabasabaye kuronka baronkaga kuko kamwe ariko isagaragara nuko benshi babuze batanga uwa waje. Ariko kandi urabona ko wagiye kuboneka n'igihe cyo gutera ibiharage ariko kiragenda. Mbese rero basanga bariko baracererwa mu gutera. Alija mbona muri iyi minsi hasi hakandi y'izuba baza rero abantu bariko batera igihe kigiye baza batera ibishobora kutazokwera.
Abo mu ntara ya Kayanza cyane cyane mu makomini ya Kabarore na Muruta bavuga ko n'isango ry'iminsi icumi ryari ryaratanzwe n'umushikiranganji ko ifumbire izoba yabonetse barindiriye amaso agahera mu nzira.
Umushikiranganji akadusezeranya yuko mu minsi icumi tuzatwarose ingeri ari kumwe n'uryara ngo yafome mugabo. Twebwe turatakamba no kurengera ibyaranze kutironka. Burundu burundu niyo ibonetse haza akamodoka kamwe nako nyine kataza nabi nabi kaba nko guterera yego akabuye mu kiyaga abantu benshi barayirima.
Radio Inzamba twarondeye abarongoye ishyirahamwe Ifomi na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu umutekano n'iterambere rusange kugira ngo atange umuco aho bahabereye ingorane ku isango bari batanze ariko ntitwashoboye kumuronka.
Na Vanessa Muiteka turamushimiye ikena agifumbire mu gihugu cyose ngo ntiritahuritse bivyo bishikirizwa na Vitale Nshimirimana arongoye ishyirahamwe Forske. Ahamagarira abarimyi n'abari mu mashyirahamwe y'uburimyi kumera amagabo bakishyuza leta ikabaronse iyo fumbire na rijya barundi benshi batunzwe n'uburimyi ni mu mwumvirize.
Turibaza cyane yuko kugira ngo fomu itangwe ibikorwa byayo uravye ukundi ingana n'ivyikora twibaza yuko ishobora kuba yararonse imfashanyo za leta canke n'imiburiburi yuko leta yayorohereje muri bimwe bimwe kugira ngo ishobore gukora kuko iyo sosiyete icyayizanye icyatumye yemegwa icyatumye abanyagihugu banayihurumbira nuko yaje kubafasha kuronka umwavu batabanze gutama kubera yuko umwavu bahora bagura mu bindi bihugu baduzinje cyane benshi ntibashobore kugura. Ubu rero kumva yuko fomi idagishobora kutanga umwimbo uhagije ngo abanyagihugu bashobore kuronka umwavu kandi mu gihe bawukeneye cyane biratangaje kuko birazwi yuko abanyagihugu benshi babeshejweho n'uburimyi. Hanyuma rero muri iki gihe hamwe byoba ari byo yuko uwo mwavu baba bari kwawushora mu bindi bihugu byoba ari akamaramaza byotuma abategetsi batandukanye b'igihugu uhere ku mushikiranganji ajejwe uburimyi ku mukuru w'igihugu hamwe n'abandi bategerezwa guhaguruka muno nyene bagahagarika ibindi byose bariko barakora bakiga ico kibazo kuko ubu abanyagihugu benshi bari mwirima bakeneye uwo mwavu kandi uravye ikiza nk'ingwano yateye ngaha muri Ukraine aho benshi bahora bakura umwavu birumvikana yuko umwavu bizogorana yuko abanyagihugu bashobora kuronka uvuye mu bindi bihugu. Hanyuma rero muri iki kiringo nyene dusaba yuko abandi bakurikirana ibibazo by'igihugu na cyane cyane baserukira abanyagihugu amari bonyine bari kubarivugira yuko batowe n'abanyagihugu abo bashinga amateka babura amatari ba mustanteri yuko bose bohagurukira ico kibazo umunyagihugu ntabwo umwavu mwirima.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Ubu naho dutandukire igisata cy'agateka kazi na muntu abakenyezi barenga 150 ngo nibo bagandaguwe kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2020 abandi bakenyezi batatu nabo ngo baranyurujwe. Ivyo biri mu cegeranyo umuhariri igiteka wakoze ku mabi yakorewe abakenyezi muri ico gihe wongera ukirungikira umukuru w'igihugu Anser niko yagize arongoye muhariteka avuga ko ishyirahamwe arongoye gifuje kurungika ico cegeranyo kugira ngo umukuru w'igihugu agire icyo akoze mu gukingira abakenyezi ariko n'abanyagihugu bose muri rusange kurikira Anser niko yagize arongoye muhariri giteka
n'ishami giteka turemeza ko ibiharo dutanga mvuga ari bice cyane naho ke yugo tugagira tuti rero tubihe umukuru w'igihugu bikorereko naburya rimwe na rimwe ziza turumva vuga amajambo no vuga humuriza tarufutaga taya kazi na muntu mu majambo akunda kuba ari karavuga atanga uburorero bw'ibihugu bihanuye n'u Burundi byateye imbere ku Burundi gutobushikira ubwo buno na buno mugabo no mu gihe twashinje kumubwira yuko ibyo bihugu atanga ku karorero ari bihugu byahaye ikibanza umupfasoni nawe rero yo birabira ko agakingira umukenyezi akongera bakamuha n'ikibanza kugira ngo aterere mu iterambere mu kirundi baravuga ngo umukenyezi niyo nkingi y'iterambere mwazi nyishu za madutangwa n'ubutegetsi biteze ko ejo tubahaye atazobyemera mugabo twagira nyabu nawo hoho abeshuze ashobora guca n'iminisiteri ijejwe ikabeshuze ikavuga ati nyabu n'ibyo bivuga nibyo cyangwa naho bagaca muri sendias nyine bakagira icyo bapfutse rero nta kindi nta yindi ntumbero kwari ugukebura kugira ngo ukebure umukuru w'igihugu abone yuko mu gihugu abantu apfasoni bariko bagirirwa amabi bidahagaze ko atandukana bishobora gushikako
Leta ngo itegereza gushira imbere y'ubutungane abakora mabi y'agahomera bunwa itanguriye kubona yo nyene imaze kumenya ako kamo kari mu cegeranyo cishirahamwe rikurikiranira hafi agateka kazi na muntu mu Burundi Initiative des droits de l'homme au Burundi mu rurimi rw'Igifaransa Karina Tertiskiane n'umushakashatsi muri iryo shirahamwe aratanga uburorero bw'abahitaniwe nayo mabi be n'abayakoze
Le rapport met l'accent sur trois cas où les victimes sont décédées.
Iki cegeranyo kivuga hanini ku bantu batatu bapfuye inyuma yo kuberezwa igufa hamwe n'uwundi umwe yabuzwe irengero gushika ubu akekwa kuba atakiriho sabo gusa kuko twarashoboye kumenya umwidondoro w'abantu barenga 55 baborejwe igufa mu mwaka w'2021 abandi barafungiwe mu bibanza bitazwi kandi mu gihe kinini benshi muri bo n'abanywanyi b'umugambwe Senel canke bakekwa gukorana n'imigwi igwana ariko hariho ibimenyetso bimwe bimwe bitanga icizere aha akarorero nigandagugwa muri kigarama cy'umunywanyi w'umugambwe Senel Augustin Matata yari yaborejwe igufa n'abakozi b'iperereza umukuru w'igihugu yaramenyesheje kwico caha gikomeye kandi yuko uwabikoze yategerezwa guhanwa by'akarorero uwakoze ico caha ni umukozi w'iperereza yitwaje Ndayisenga yahagaritswe no munsi akaba afunzwe icegeranyo cacu kiragaruka ku mabi akomeye yagiye arakora kuva mu mwaka w'2017 co kimwe n'amabi yakozwe na commissaire Moise Arakaza yagirizwa kuberezi gufa abanyagihugu muri Kabezi mu ntara ya Bujumbura n'imbere yaho muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi abo uko ari babiri basa n'abakuwe ko amaboko na leta nakajyo keza rero ku butegetsi kugira ubashengeze imbere y'ubutungane kubijanye n'icaha cakozwe na Ndayisenga uretse ibyo yakoreye Augustin Matata akwiye gukurikiranwa no kuyandi mabi yagiye arakora mu mabanga yose yarajejwe mu iperereza icegeranyo kiravuga kandi amabi akogwa n'imbonerakure mu ntara zitandukanye z'igihugu ikindi ni uburenganzira bwo kwishira no kwizana aha twovuga ingingo ya sentare yo gufunga imyaka 5 umushingwamanza akaba yahoze aharanira agateka kazi na muntu Tony Germain Nkina inyuma yo gucirirwa urubanza rwa Ngondagonde dusaba cane cane ubumwe bwa Buraya nyuma yaho bukuriyeho ibihano by'ubutunzi ko gusaba bushimitse u Burundi kubahiriza biboneka ibijanye n'agateka kazi na muntu
sur des actions concrètes de la part du gouvernement burundais en matière des droits humains
dusozera no makuru muyajanye no kumenyesha makuru kuva no munsi kigo sense gicungera ingene bimenyesha makuru bikora kiramutswa umufaso ni Vestine na Himana akimara gutorwa ijana ku ijana n'abagize urwego nshingwa bikorwa igico kigo yamenyesheje ko agiye gufashanya n'izindi nzego na cyane cyane ibimenyesha makuru mu ntumbero yo guteza imbere akazi kavyo ariko ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru IBJ rikabona ko atakinini umuntu yo kwitega kuri uyo muyobozi mushasha w'ikigo CNC ni inkuru tuyibaze Jean-Marie Ndabashinze.
Mufaso ni Vestine na Himana yitoje ari wenyine muri ico kibanza atowe kujana kwijana n'abantu 12 bose bagize inama nshingwa bikorwa ikigo CNC. Mu jambo yashikirije akimara gutorwa yavuze ko azoshira imbere gufashanya na bose na cyane cyane ibimenyesha makuru ngo azobandaniriza aho barongoye ico kigo imbere yiwe bari bagejeje.
Nize yuko tugiye kongera gutera iyindi ntambwe muri uno mwuga, nkaba nifuje yuko n'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bigiye kuza tukaja hamwe twese tukakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu kandi impinduka mu buryo ubereye. Ibimenyesha makuru ni igikoresho gishobora kubaka cyangwa igasambura. Tugiye kubandanya tufashanya kugira kino gikoresho kizobe icyubakira igihugu cyacu.
Alexandre Niyungeko arongo ishyirahamwe ry'amenyesha makuru ibeji avuga ko atacho umuntu yo kwizera ku itorwa rya Vestine Nahimana ngo byari kuba byiza hashitweho umuntu afise ubumenyi mu byo kumenyesha makuru.
Hari ibintu bitangaza kubona abantu nkabo aribo bashirwa muri ayo mabanga. Uravye nta muntu yofata umuhinga mu by'uburimyi ngo aheze amurungike kuvura abantu canke uvura abantu ngo murungike kwigisha ivy'uburimyi. Ivyo rero nivyo tubona iwacu bimenyerewe muri uwo mwuga, umwuga wo kumenyesha makuru canke kuba mu rwego rucungera umwuga wo kumenyesha makuru birafise ubumenyi bisaba mu vyerekeye uwo mwuga kugira ngo bikore wishinga akaranga mutima n'amategeko agenga umwuga. Ntawo heza rero ngo abaza akaranga mutima k'umwuga umuntu atazi. Ntacu rero umuntu yovyitega ko
mwo kwibuka ko atarubwa mbere umufaso universite na Imana arongoye ikigo sense akaba yari yarakirongoye kuva mu mwaka wa 2005 ushika mu mwaka wa 2008 asubiriye muri ico kibanza wiri nyamitwe aherutse kugenwa mabanga yo guserukira Burundi mu gihugu ca Ethiopia.
Arakoze Jean-Marie Ndabashinze, ninonga haduciye dusozera ano makuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye muri benshi, mwari kumwe na Diane Nkurunziza kuri mikro. Mugira amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.